mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 no kuri metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvewa.com. Ikaze rero mwese nshuti bavandimwe mu kanya n'amakuru yo mu karere. Amafaranga yo gufasha abagendana umugera wa sida mu Burundi yaragabanutse ku buryo hari bimwe bagomba kwirihira.
Igipimo gishobora kugirwa kugira hamenyekane ingwara z'ivyuririzi zibafata kubera baba bafise uyo mugera, navyo nyene ivyo bipimo ntibabiriha.
Uwo ni muganga Jean Bosco Girukwishaka, umuvugizi w'ubushikiranganze bw'amagara y'abantu mu Burundi ku bijyanye no gupima no kuvura indwara ya sida. Iyi ni imwe mu nkuru twabateguriye ku byerekeye ubuzima, kandi tubafitiye n'inkuru ku baturage bo mu Bweyeye mu Burengerazuba bw'u Rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga 6 kugira ngo bagere kuri serivisi z'ubuvuzi, hamwe n'abakenyezi bifuza kuboneza urubyaro mu Burundi bakifuza guherekezwa n'abagabo babo kugira ngo babonere hamwe impanuro. Ni mu gihugu cy'u Burundi. Nimuze gucikwa rero, izo nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ukurikira. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Hari abaturage bo mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda bakora urugendo rw'amasaha arenga 6 kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi zo mu rwego rw'ibitaro. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistokere Mutijima yaganiriye na bamwe muri abo baturage bavugana ku kibazo bahura nacyo, adutegurira iyi nkuru.
Abo ni abatuye mu mirenge ya Butare na Bweyeye yombi hana imbibi n'u Burundi ku gice cy'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Nubwo muri iyo mirenge yombi hasanzwe hari ibigo nderabuzima, ibihari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bidashobora gutanga, bigasaba rero ko abo bazikeneye boherezwa ku bitaro bya Mibirizi ndetse n'ibya Gihundwe biri mu birometero biri hagati ya 80% uvuye aho batuye. Ni mu mihanda itagendwa n'imodoka zitwara abagenzi, ku buryo bisaba amikoro agoranye kuboneka kuri abo baturage.
Wakaza kugenda no kugaruka amaki agera muri 11 kuko ababyeyi batwite iyo bagiye kunyura mu byuma, kugenda no kukugarura bakugarura ibihumbi 12. Umubyeyi utwite wese iyo agiye ku gipimo cya mbere cyangwa icya gatatu ni ngombwa ku buryo bamwohereza mu bitaro bya Mibirizi akarinda kujya guca mu byuma.
Nko mu murenge wa Butareho, bitewe n'uko nta modoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cyaho gifite, kugira ngo abarembye bagezwe ku bitaro biragorana, ku buryo hari naho bisaba gukora urwo rugendo rwose bahitse mu ngobyi za Kinyarwanda.
Twabura bikomeye ati ni mugende Mibirizi ngo tugafata ingobyi tubaye twagira Mibirizi.
Muhagenda igihe kingana iki?
Urumva nk'iyo twebwe turabaga twatwago nta amasaha menshi ubwo tukagenda rwose twahize imijishi hano ku rutugu. Hari n'abaza bagwayo tumaze kubagezayo, wagira yananiwe yabuze ubutabagwa hageze batwara byigiye ngo utaniye ukora gutabara umuntu.
Ibyo byaba bibaye gutyo ukabona umurwayi araharembeye, hari n'umwana w'umusore uheruka gupfa kubera ambulance yabuze, biratinda.
Ku bagize amahirwe bakagera kwa muganga bagihumeka, nabo kugezwaho ingemu y'ifunguro n'abo basize imuhira ni ingorabahizi.
Njyewe nta muntu wigeze angeraho, ari n'umutware wanjye ntago yangeze. Kurya kwanjye nari ntunzwe n'ibitaro, ntunzwe n'abarabagira impuhwe bagenda bagemurira abantu batagira abantu babagemurira.
Nta muntu wundi wakugeraho kereka nk'abantu nyine muri kumwe muri sare bakaba bavuga turiya muntu n'uwakure, reka tumuhereze ku biryo, cyangwa wenda hakaza nk'umuganga uvuga ati ese hano harimo abantu batagemuriwe, yaba atuye hafi akaba yatekanye akakuzanira ku buryo.
Inzara yagutsindaye mbese atari abana nk'abasaza ntibagera Imibirizi bagemuza. Tugemurwa n'urubyiruko, ni urukundo rukomeye kugira ngo ubone abantu bagusura bakuzana ingene Imibirizi.
Abo rero bagasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose bukabegereza serivisi bakenera aho ku bitaro.
Icya mbere cyakorwa ni uko leta yadufasha tukabona ingobyi y'abarwayi ihora kuri centre de sante. Ikindi mwaya ma centre de sante hari Nyabitimbo, hari Nyakabuye, hari Mashesha, hari za Bugarama Islamique, haramutse hegereje hose twakita ko yaba ariho dogiteri ku buryo umurwayi n'abagize icyo kibazo yabona doctor atagiye kure
mu murenge wa Butare na Nyakabena gikunda mvura bagomba kutuzana mu bitaro bikuru bakanaduhereza ambulance nyene kubujyo n'abantu bo mu gasumo wenda nabo baza bavyara baruhuke hafi batiriwe bajya kure
ku butegetsi bwite bwa karere ka Rusizi nubwo buvuga ku kibazo cy'aba baturage gikomeza kwigwaho byumvikana ko umuti wacu utari vubaha cyane cyane kuri iki cyo kwegerezwa serivisi za dogiteri mu mavuriro bari hafi mu ijwi rya Bwana Emmanuel Nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe ibereho y'abaturage muri ako karere biracyakorerwa ubuvugizi
ari ubuvugizi turi gukora kuri ministeri y'ubuzima ko kibuze mu kigondera buzima cyabweyeye hari serivisi zimwe na zimwe z'abaganga zahatangirwa hari icyo bakunze kwita centre de santé médicalisé twashakaga no gushyira indi mu gice cya Nyakabuye ariko ntibyabashije gukunda ariko nubundi no ubuvugizi tugikora ku buryo biramutse bikemutse byadufasha kwita koko ku sima kw'abaturage ariko mu gihe bitarakunda turi kwita ku kibazo cy'ibikorwa remezo nk'imihanda ijya muri kiriya gice kugira ngo kibuze n'uhawe ambulance abashe kwihuta abashe kugezwa kwa muganga bidatinze cyane bidatwaye urugendo nk'urwo byatwaraga
uretse ikibazo cyo kutagira ibitaro hafi aba baturage bo mu mirenge ya Bweyeye na Butare bafite n'ibigondera buzima bitanga serivisi zoroheje z'ubuvuzi bwabyo biracyari bike muri iki gice kandi biranagaragaza ibibazo by'abakozi bake inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari gahunda yo kubaka amavuriro mato mato yo ku rwego rw'utugari mu gihe ibyo bitarakorwa rero bikumvikana ko abahatuye bagikomeje kuhagorerwa Devistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika tunyarukire noneho mu ntara ya Kayanza muri komine Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi aho abakenyezi babazwa nuko abagabo babo batabaherekeza kwa muganga iyo bagiye kuboneza urubyaro abakenyezi baganiye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse bumvikanishije ko byabafasha mu miryango yabo babashije kubonera hamwe n'abagabo babo impanuro akura kwa muganga
Irondoka rijene magara meza hirijukiye mu ntara ya Kayanza yamara abakenyezi bagijukiye mu byo bifuza harimo ko boherekezwa n'abagabo babo iyo bagiye kwa muganga
ntavyo yokwemera ariko birapfana n'umugabo nyine abapogati cyose noje abantu baje kubahimiriza byoshoboka ariko kubwatwe ubwo hari kibatovyeme
ko bipfuza nk'ubu kuko ubu n'amajambere ubu n'umubyeyi agiye afise imbanyi rugenda rujanye ntibamwakira mutari kumwe yemeyeho twojana cyane aho bishima kuko twoba tujanye yakumva izo mpanuro muganga duhaye nawe akayumviriza byo dufasha
abikoze noshima n'ukuri umugabo wanjye
igituma rero mvuga ati abagabo babyitabiriye bakaduherekeza twobishima irya mpanuro bariko baraduha nabo bakayumviriza bakage hamwe bagize ngo aratangwe kuguhindurira duca dusubira hahandi bakumviriza ko ya mpanuro yayihinduye
n'abitwa kubita igorondoka iyo afite ibibazo bibaza abakenyezi babo hakubibaza muganga
haraha kubaza none waragiye ku buryo waragiye baguhindurire aho rero nta byazi byo bahindura nta nizaze nta nizo yabonye mugabo babateye akamu nabo bakagenda kumviriza ukuntu badushiriramo utwo tugegene zingwe ubwo buryo bwose uko bukurikirana boheza bakavuga ati umukenyezi wanjye ameze uku bisubiye uku kuko nawe yabyumvise sitwe twenyine ibyo byo dufasha kukubera ibyo bayaduherekeje
hari n'igihe umukenyezi aja ku buryo basizanye n'umugabo wiwe kubera kutamenya ingere ubwo buryo ukora ugasanga yabateye umubano mubi hagati yabo
kuko ari ukuntu wewe ugenda no kuri ubwo buryo akatangura kukujyagumba ukimvira ngo niko gushwana gusanzwe kumbe ntumenye yuko hari ikintu kiri ku mutima wiwe
yari hano nabibonye kuwo muremesha kiyago wacu mu misi yahera rashwa nyina umugabo wiwe gose birakomera kweragiye kuburyo aja kukagegene kumbe ntamenye yuko ruriko rurapfa akukagegene kari mu kuboko yateze kubyara biraho byari urya mwana hehe barafize urukundo rutagira no kurungana
ikibazo cyo abakenyezi hari nabagabo kiragishinga
tukuye kuza turabaherekeza kugira twese twumvise impanuro tuzumvire hamwe kugira ngo umwe wese amenye ijambo agendera ko rivuye kwa muganga ngomba kubizukira ndabaganiritse nanje abantu babagabo cyane cyane kuko hari habagabo bintumva badashaka kumvira nk'umukenyezi wiwe avugira ngo tujane kwa muganga agacayanka ahubwo Chuo tu tanta bahanu rakandi, jenu mbali pzita kosi.
Na habiru uko, deneza mkeshimana, mungo wakenyezi, baba de mesha kia, gomri kumini ya kayanza, ahanura, awakenyezi, kona haba gawaba watu vahirekeza, watu chikinege, nyamu na wakabanda, nyami jokira, ilondoka, jena magara meza.
Umuchi nyezi no hanu ura. Kukubera umukenyezi bujyane wahura n'intamba n'inyishi ibi bintu tuzakuzaba ndakuvuga ngo guherekezwa n'umugabo naho utoherekezwa n'umugabo urashiye kwiyiba ubanje kuraba ubuzimu buri hariho nabagabo bibigaba ubwabwiye ati tugende gutandukanye zaratakwemerera mugabo kukubera wewe umukenyezi abari uburi hejuru y'urupfu ufise imbaye urashiye kwiyumvira ati mbega kwari je nzoyitwara hari zo namita na cente namitane ugasanga wabana ndamubyaye aranagize ibibazo by'ingwara n'ibindi umve umubariye akemera namahigo hari naho utona mubwira ntiye
ariko rero naho bidafatwa nk'itegeko mu bigo biraba ibijanye n'irondoka rifatiye ku magara meza barashizeho imikenyuro ituma abagabo bijukira werekeza abakenyezi babo aho rero umugabo ari kumwe n'umukenyezi wiwe naho yosangaho abantu benshi bo ntibarinda gutonda bashoka bakiga ubwo nyene byongeye abajijwe intwaro mu ntara ya Kayanza bizeye yuko abagabo bagiye kujijuka ku byinshi narijya wego rw'intara baheruka gushinga iradiyo ibiganiro byayo ahanini bifatiye kuguhimiriza kubijyanye no kugabanya imbyaro ivyo biruko mu gihe mu ntara ya Kayanza hisunzwe ibiharuro bitangwa n'urongo iyo ntara bikemezwa n'ikigo cy'igihugu kiraba iby'ibiharuro by'ubutunzi iterambere istebu iyo ntara iza ubugira gatatu muzirimo abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi muri rusangi kilometero no kwadarato kibamwe abantu barenga amajana atandatu kiretse muri komine ya Gatara haba barenga igihumbi kilometero kwadarato ku mugabo mukuru ntara ya Kayanza Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika amafaranga y'imfashanyo hatangwa n'ikigega Osmo Mondial kugira ngo afashe ku rwego rw'ubuzima mu bijyanye no kurwanya sida mu Burundi yaragabanutse umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida asobanura ko ari cyo gituma abagendana uwo mugera ubu hariho ibipimo cyangwa se imiti bagomba kwirihira umunyamakuru ijwi rya Amerika Francine ndiho kubgayo abahe inkuru irambuye
Inyuma y'imyidogo y'abagendana umugera wa sida ivuga ko basigaye barihishwa ibipimo cyangwa imiti imwe atari ko byahora umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aremeza ko umugo w'abantu n'ubukivugwa ku buntu mugabo ko hari cyahindutse kuva mu mwaka uheze w'2018 muganga Jean Bosco ngira kwishaka arasigura ubu uko bitunganije
mu myaka iheze mwaka w'2016 no mu mwaka w'2017 hariho byinshi bakorekwa umugwayi wa sida ingwara yose yarafise yaravugwa ku buntu agapimwa n'ibitaro ku buntu ariko kuva mu mwaka uheze w'2018 umugwayi wa sida aravugwa ariko bijanye n'iyo ngwara ya sida gusa ibipimo biba bijanye no gukurikirana uwo mugwayi ari nk'ibyo dusanzwe twitwa charge virale bijanye na PCR n'ibindi bipimo bigirwa bijanye n'imiti umugwayi abariko ivyo byose arabikorekwa atamahera atanze igipimo gishobora kugirwa kugira hamenyekane ingwara z'ivyuririzi zibafata kubera baba bafise uyo mugera navyo nyene ivyo bipimo ntibabiriha
muganga agira kwishaka avuga ko indwara zose zidaturutse kuri uwo mugera wa sida umugwayi azirihira naho kera bitari uko
natwo tandukanye nk'iyagwaye malaria tagenda kugirisha ku TPS yarayiriya nibyo rero byahindutse mugabo kare niyo ntiyayiriya iyo agize nkisanganya bagakinira kumugirira iradiyo ubu arayiriya ariko rero urumva yuko ni ingwara cyangwa ibipimo bitajanye n'uyo mugera cyangwa bitajanye n'ivyuririzi vy'iyo ngwara aravugwa cyane cyane gitono kuko nicyo gishika ubwa mbere kenshi ndetse n'ingwara ya mugiga hariho n'izindi za zona niza hanini zikunda kwibonekeza kuko ziba zivuye ko abasoda b'umubiri baba bapungutse hariho amasezerano ari hagati y'umugambi urwego rw'igihugu cyo gukurikirana iby'iyo ngwara by'uko ibitaro byose ndetse hariho n'amavuriro mato mato n'amashyirahamwe amwamwe kugira ashobore kuvura abo barwayi ku bijyanye n'iby'iyo ngwara ikiba gisigaye nimba hari ahantu byoba byibonekeje ntibikurikize uko turaheza rero tugakurikirana kugira ibyo bintu bikosoko
twamubajije icyo hinduka mu bijyanye no kwivuza ku bagendana umugera wa sida ryavuye ko muganga Jean Bosco Birukwishaka atwishura ko byatumwe ahanini n'uko amafaranga afasha muri icyo gisata asanzwe atangwa n'ikigega mpuzamakungu Fond Mondial yagabanutse cyane
amahera asanzwe afasha mu kuvuza ku buntu abo barwayi n'amahera asanzwe atangwa n'ikigega mpuzamakungu Fond Mondial icyo kigega nacyo ayo mahera kironka abayatanzwe n'ibihugu mpuzamakungu nabyo bisanzwe bifasha kugira hatuzwe ingwara ya sida ndetse n'ingwara y'igituntu ndetse n'ingwara ya malariya ivyo rero byama bikogwa ku imyaka itatu iheze ubu amahera rikarakoreshwa na mahera ayo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubu angana n'imiliyariti 29 mu gihe ayari mu kiringo giheze yari amahera angana n'imiliyariti zishika 46 nicyo gituma ubwa mbere barabavura ingwara zose zaba nizidahuye n'ikiza cya sida kuko twabona ko amahera yari ahari mugabo mu gihe amaze kugupunguka twaciye twiha ingingo mu bushikiranganji ndetse muri leta kuko hasanzwe hariho urwego ku rwego rw'igihugu rusanzwe rukurikirana icyanye n'iyo ngwara haba ingingo y'uko abarwayi babandanya bavuzwa ku buntu ariko ku bijyanye n'iyo ngwara
ku makuru yandavugwa ko izo ngorane zo kwivuza kuri abo bagendana umugera wa sida zabonetse cyane kuva amashyirahamwe mvamakunga mwamwe ahagarikiwe akazi mu Burundi umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida arabihakana akemeza ko atasano na rimwe bifitaniye Francine ndiyo kubwaye Bujumbura ku bw'ijwi rya Amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
ibiganiro byacu birakomeje ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri turimo Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi yasohoye igitabo yise Burundi demokrasi piégée asobanura ko ari demokrasi yaburijwemo cyangwa se yaburabujwe cyangwa yabayemo imitego intambamye Perezida Ntibantunganya yaganiriye kuri icyo gitabo na mugenzi wacu Frederic Nkundikije hari mu kiganiro muri sanga mu mwanya ushize Perezida Ntibantunganya aratangira asobanura impamvu zatumye yandika icyo gitabo.
Hari imvo zitatu nyamukuru zatumye nandika igitabo ine demokrasi piyeje ni ukuvuga ntwaro ya demokrasi yatezwe imitego cyangwa igenda itegwa imitego. Abantu bashobora kumbaza bati yatezwe imitego na bande zagenze gute izo inyishu bazobironka bazoyironka basoma icyo gitabo ni ukuvuga rero imboni zitatu imbo ya mbere wayivuze urabona yuko kuva mu myaka y'igihumbi 2014 hashinzwe umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi uko kuri urondera gushingiye cyane cyane kuri kahise ka kino gihugu mbere abatari bake ugasanga bipfuza kumenya kahise bashingiye ku byakozwe n'abarundi ikaba nabyo mbere benshi byabasesereje ugiye kuraba ubwicanyi bwagiye buraba muri kino gihugu ugiye kuraba gukumirana kwagiye kuraba muri kino gihugu ugiye kuraba ibyagiye byononera intwaro ya demokrasi abarundi bagira turagiyemo igihe twikukira uratse ko habaye n'amatora hahiganwa imigambwe myinshi. Nandika rero igitabo cye ndagize nti reka ndakigire nk'intererano yanje nk'umuganda wanje muri ico gikorwa c'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Iyo rero ibaye imbo ya mbere. Imbo ya kabiri nagize nti buriya iyo turiko turaba kahise ka kino gihugu hari ibintu bikunda kutugora, tutegeza kugenda tugerageza natwe kwigora kugira ngo tubirabe mu mpande zose, umuntu ntagende yikwegera ko gusa na cane cane ashingiye ku bwoko bwiwe canke ku mugambi wiwe arimo.
Ico ni kibazo ariko gihambaye president ntibantunganya nkuko vyigaragaje mu kahise ku Burundi, haba abahinga banonose vyerekeye kahise kenshi na kenshi ibintu usanga abo bahinga batabibona kumwe, ugasanga nk'uko mubivuze hisunzwe ubwoko, hisunzwe intara. Icyo kibazo none cyo nibaza ko cotorega umuti gute
ngira ngo ndaza kubigaruka ko nubanza ngahita ngashika ku cya gatatu. Mbere ya gatatu rero ni ikomeye kuko jewe nandikagira ndi urugwaruka rukora kuri uno munsi dukore ku buryo butagwa mu kaga nkuko twe twagitukagwamwo kuva ubundi bwikukira gushika muri iyi myaka y'ikinjana cya 20. Aha rero nkagira nti urwaruka rw'i Burundi bumenye kahise birakenewe koko, mugabo kandi bumenye kwikingira, rumenye mbere no gusaba batwebwe turi bakuru babo canke mbere batse kubakingira canke gufashanya nabo ngo bikingire ntibagwe muri ayo marorerwa twe twagiyemo. Macane cane igitonda bivuga nuko uravye Burundi aho bugeze uno munsi, usanga abari hejuru mu nzego z'igihugu, iyo mvuze inzego z'igihugu simba mvuze inzego za leta gusa, mbavuze amashirahamwe yigenga ayavuga yuko adaharanira vya politike, mbavuze imigambwe, mbavuze kumenyesha makuru, mbavuze mbere no mu mashengero, usanga hari abantu bagiye bashira hejuru y'abandi uyu munsi kandi baciye muri arya marorerwa yabaye mu gihugu mu mwaka w'1987 mbere, ugasanga hari no bamwe bamwe bashobora kuba yagize mu ruhara, ariko wagenda hasi ukaraba ugasanga ariko aratangura kuja ahabona mu nzego z'igihugu, mu gisirikare, mu gipolisi, mu bapadiri, mu mashirahamwe yigenga mu kumenyesha makuru. Uburundi bushashe niko novuga abantu usanga atakintu na kimwe wogira ngo baragirizwa mu byabaye muri iyo myaka nagiye notagura. Nkagira ndi rero ngaha anuko hagabira kugira ngo twebwe ayo marorerwa yashitse cyangwa tuyafite mu ruhara ntituzoze gukwegera mu rugwaruka, kandi rukeneye ahubwo kubaka Uburundi ataho buhuriye namba na burya Burundi bw'amaganya, burya Burundi bw'amagogwa, burya Burundi bw'intambara, burya Burundi bwo gukumirana twe twaciyemo tukabona muri iriya myaka yabaye kuba twikukira gushika ejo bundi.
Tugarutse
ku mvugo zitatu zaritumye,
tugarutse ku mvugo ya mbere mwavuze uruhara ruhambaye cyane rwose umuntu wese afise amakuru yerekeye kahise ku Burundi yotanga kugira ngo nawa murwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi ushobora kugira kurangura neza igikorwa washinzwe akamumotera abarundi ikabazi kwandika abarundi bazi kahise muri iki gihe batari kwashikiriza amakuru yerekeye ivyo bazi naka.
Ndiko ndasigura igihe nari koshira aho nico gitabo, niko sigura rero icatumye ndacandika narabaye nk'uwishura ku cyato cawe. Navuze nti buriya mu bantu ba mbere batiriza gutanga ibyiyumviro byabo ubuhamya uko nobivuga n'abantu barongoye igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi abakiriho turi bane, ari Perezida Petero Buyoya yarongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1997 agashikana mu mwaka w'1993. Urumva inyuma yiwe haraje Perezida Melchior Ndadaye, ntawuzi ko atarengeje amezi atatu. Inyuma ya Perezida Melchior Ndadaye haraje Perezida Ntaryamira, nawe nyene ntiyarengeje amezi abiri. Mbere jewe ndibutsa muri iyo nteguro y'ugushikiriza yuko abo bose bari abagenzi banje, twagiranye urugamba rukomeye muri demokarasi kuva tukiri impunzi mu gihugu cy'u Rwanda gushika no dutahiye ngaha mu Burundi. Hama rero akacha kurikira jewe ndi bantu ya Silvestre narabaye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 1994 cyangwa mu mwaka wa 1996 inyuma nta utazi ko Major Petero yagarutse aniciye kuri kudeta yabaye kuwa 1995 ukwezi kw'indwi mu gihe 1997 hanyuma shikana umwaka wa 2023 kuva 2023-2025 turazi yuko habaye Perezida Domitien Ndayizeye hanyuma kuva mu gihumbi kimwe n'amagenda kuva mu gihumbi mu 2025 ahubwo turazi yuko Uburundi bwongowe na nyicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu Burundi uyu munsi nkagira nti rero mu bantu ba mbere bafise icyo boterera cyangwa gufasha gutera nabo ubwa mbere koko mu kuvuga izo bazi bakabibwira uyu mugwi ujijwe kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi kandi bakongera bakiyemeza kandi bakagendera kutaba intambamyi ku handi hashobora kumva iyo nkuru ituma ukuri kumenyekana bakareka abantu bakisanzura bakabivuga.
Ndabona abanywanyi barindiye kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro ari benshi, ariko imbere yaho reka nabaza akabazo kajanye n'amatora mu gihumbi kimwe n'1993 amatora umugambwe mwarimwo Fredibo yatsinze. Mbega igihe uyu mugambwe utsinda amatora wari witeguriye gutwara canke wibaza ko ashobora kuba leta y'ifata kibanza?
Aho umbajije n'ikibazo cashikirijwe igihe nariko ndashikiriza nyinshi gitabo ndibuka yuko mengo wakigarutseko nuwahoze hari umushikiranganji mu ntwaro ya Perezida Melchior Ndadaye Jean Marie Ngendahayo niwe yabaza ati Perezida ntibantunganya uyu munsi kuso icyo gitabo cawe tudurira ko ubivuge bega nivyo koko yuko abarongoye uko kiya gihe basi kubumviriza mu byumviro mwagenda mutanga kugira umutegure neza umuzo wa demokrasi koko hari izo umuntu ashobora kubona ijye no hino twagiye turakora naho ndoja muri ico gitabo ubwacu twe twavuga tuti reka dutegure imitima y'abantu kuko turabona yuko iyo tuvuye hatari horoshe turaze ibibazo biri mu gihugu cyane cyane uko intwari y'ubutunganije turaze uko inzego z'umutekano zitunganijwe haba mu biraba kwinjira mu bishingiye ku bwoko haba no kugene zikora twihweje ingene urwego rwo gutungane ariko bucamanza rutunganijwe haba nyine mu kwinjiramwo urazi ubwoko n'ingene ukora twirazi ikibazo cy'impunzi turazi ikibazo cy'impunzi tukagira tuti none mwebwe mutwara nimwoza tukicara hamwe hanyuma zose tukabironderera inyishu hanyuma inyishu turonse tukiha umwanya niburi w'imyaka itatu kugira ngo tubishire mu buryo hanyuma tujye mu matora imitima y'abarundi yatunganijwe neza. Erenga nashaka kubwira yuko hari bamwe iyo ariko arabyibutsa kubwira bati ahubwo ntitwashaka imyaka itatu gusa hari navuga bati twarashaka na cumi no kuvuga rero ushingiye kuri ibyo twe twavuga bashaka ariko amatora yoba niburi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1996 ariko rero ntitwumvirijwe n'ibyo mwabonye n'ibyo munzi. Ikindi novuga ngaha ni uko hari n'inzego za gisirikare n'urwego rwa gisirikare batanze icyumviro nari mvuze ngo nk'icyo mugo gisa nk'icyo bakavuga bati tugiye kuraba kigisirikare cyacu uno munsi tumeze karaba n'inzira nshasha Uburundi bugiyemo ya demokrasi harakeneye ko dutegurwa neza kugira tumenyere iby'intwaro ya demokrasi ariko naho nyene urabona kubitumvirijwe.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas muriwe neza muri hega Silas
Iburundi
ngozi ya kandi kazina ninde ya kabazo cyangwa icyumviro
iyo nataka kutanga
yego
yanda mu bato njya mu mwumva riseri uko
yego
ahantu murashaka kuronka icyo gitabo yanditse.
Murakoze Silas, reka tumuhe ijambo akubwire ahantu mushaka kubona icyo gitabo.
Urakoze Silas. Icyo gitabo nacanditse mfashijwe n'ishyirahamwe ririmo Abarundi ryitwa Iwacu mugabo rikorera i Buraya hanyuma gushika uyu munsi ibitabo byari bimaze gusohoka ibitabo 200 urumva wa wundi agira ati umuhini wa mbere utera amabavu byari ibitabo 200 ivyo rero ubu byarahetse mugabo turiko turiga neza ingene huboneka ibindi bigashikira abantu bakeneye kubisoma na cane cane ngaha mu Burundi mbere ndashite n'icyumviro yuko bishobotse nk'uburyo bukaboneka hoba nk'abantu isoma bari mu migwi hanyuma inyuma tugashobora guhura tukicara tukaganira bakambaza ibibazo kubyo basomye babona neza mu minsi izasohoka neza ubishobora kurongerwa nihamara kuboneka ibindi byashyize ngaha mu Burundi.
Aho niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.